Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwabonye bucya tudatinze duhere gahunda z'iki gitondo ku makuru yo hirya no hino ku isi. Murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas. Muri Afrika umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yasabye Sudani gutanga Ahmed Harun yagirizwa ivyaha vyo mu ntambara mu ntara ya Darfur akazotwarwa kuburanishwa hamwe n'uwo bahoranye ku butegetsi. Fatou Bensouda yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Khartoum muri Sudani ejo ku munsi wa gatatu inyuma yo kurangiza urugendo yaramazemo iminsi ibiri mu ntara ya Darfur. Ahmed Harun ni umwe mu bahoze ku butegetsi muri Sudani bagirizwa na CPI kugira uruhara mu bwicanyi bwabaye mu ntara ya Darfur barimwo n'uwahoze ari perezida Omar al-Bashir. Bensouda yavuze kandi ejo kwa gatatu ko yagiranye ibiganiro byiza kandi vyubaka n'abategetsi ba Sudani kwirungikwa muri CPI ya Bashir hamwe n'abahoze ari abafasha biwe. Abanyezimbabwe baharurwa mu majana ejo barakoze imyerekano biyamiriza ubukene bw'incanco za COVID-19 mu gico gihugu kikirindiriye izindi ncanco ziva mu Bushinwa. Bagiriza leta kuba itabyitwayemo neza mu gutegekanya incanco zikwiye. Mu ndwi iheze Dr. Matsidiso Moeti umuyobozi wa OMS mu karere ka Afrika yasabye ko Afrika ironswa incanco n'imiburiburi imiliyoni 200 zizoterwa abamaze kuronswa urucanco rwa mbere kuri uyo mugabane kugira uwo mugera ntiwongere kurandagata ku bwinshi. Muyavugwa mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika ubushikiranganji bujejwe imigendranire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa gatatu bwarashizeho ibahasha y'imiliyoni 7 z'amadolari sagashimwe kuri uwo wese yotanga makuru yahari Abu Ubaid Yusuf al-Anabi umukuru wa Al-Qaeda mu karere ka Maghreb. Amerika yavuze ko Yusuf al-Anabi yamenyekanye ko ari we mukuru wo muhari mu buraruko bwa Afrika mu kwezi kw'11 umwaka w'2020 haheze amezi 5 uwo yasubiriye Abdelmalek Drukdel yishwe. Ubwo bushikiranganji buvuga ko Anabi ari umwenegihugu wa Algeria kandi azwi ku izina rya Yazid Mubarak. Umushikiranganji wa Israeli ajeje kwivuna abansi Benny Gantz yitezwe kuri wa kane muri Leta Zunze za Amerika kuganira n'abategetsi batandukanye mu twigora makunga arimwo ko kunagura amasezerano yo mu 2015 ya nuclear na Irani. Umushikiranganji Gantz ategekanya kubonana na mugenzi we wo kwivuna abansi wa Amerika Lloyd Austin hamwe n'uw'imigenderanire n'amakungu Anthony Blinken ndetse n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu Jake Sullivan. Ibihugu rutura bimaze igihe mu biganiro ivyene muri Autrichia kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane mu ntumbero yo kugarukana Amerika muri ayo masezerano na Irani. Israel ifise ubwoba ko ayo masezerano azotuma Irani ironka igwanisho cya nuclear. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ku munsi wa kabiri yavuze ko Israeli itazotinya gutakaza imigendranire ifitaniye na Amerika ikigwanira kugatwe kayo kugira Irani nizoronke ikigwanisho cha nuclear. Umushikiranganji wa mbere wa Pakistani yaragabishije jo ku munsi wa gatatu ko mu gihe impande zirwana muri Afghanistani zonanigwa gushika kumwumvikano w'amahoro atankeka ico gihugu kizo kwinjira mu kajagari inyuma yitahuka ry'inteko mvamakungu. Imran Khan yatanze iyo gabisha haciye umunsi umwe Amerika itangaje ko hafi cya kabiri cy'abasirikare bayo hamwe n'ibikoresho bamaze gutahukanwa.
Aloyse Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu. Ku ma radio mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi nyine leta yafashe icyemezo ko amatungo yose agomba kororerwa mu ruhongore mu gihugu cyose guhera ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 gutaha.
Nibaza ko abantu nibamenyera kororera mu mpangu bizadufasha kugira ngo umwavu ushobore kuboneka, hamba abantu mu kurima batabire n'umwimbu uheza wiyongere. Nibaza ko uzokwisha amatwi ibihano azohura navyo.
Uyu ni musitanteri wa komine Rugombo, Manirakiza Gilbert. Naho umunyamakuru w'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien yaburiwe irengero muri Mozambique. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mukanya gato cyane. Ntimuje kure rero. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Leta yafashe icyemezo ko amatungo yose agomba kororerwa mu ruhongore mu gihugu cyose guhera ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Ariko rero aborozi bo mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke bafite impungenge ko batazabona aho bazashyira ibitungwa byabo. Ni inkuru yateguwe na Desire Tungimana uri Kigali mu Rwanda.
Inama zo gusigurira aborozi ko bategerezwa kugaburira ibitungwa vyabo mu ruhongore n'utavana ko muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi basaba gusigurira ku munsi aborozi ko bategerezwa kwitegura bagatunga ibitungwa bashoboye. Izo nyigisho aborozi baho mu Rugombo ntibazakira neza, babona ko kubasaba kororera mu ruhongore bisa no gutuza ubworozi, bakamenyesha ko batabona inyene bazobigenza. Basaba leta guhagarika iyo ngingo canye kabereka handi bashira amatungo yabo.
Cyangiza yuko bacurekera uko nyene biri, hanyuma impene yonye tukaja mu ntaye, hanyuma tukariha nkuko n'ubundi byari biri. Je kuri je uje kumpotota no kumworozi wari we wese je kumuhotora.
Umuryango ugiye gupfa nabe, umuryango ugiye kwangara, umuryango utunzwe n'ubworozi bwanje. Jewe maze kubura inka mu gihugu nanjye nshani nangara nyine nchamba musazi imbere mu gihugu nja mwibarabaraho ntaryama uburimi n'ubworozi bwamye ubana maze imyaka 60 nkurikirana inka ya data ushika n'ubu n'intunze n'iyutunze umuryango sinumva ko ntoja kuba mu bana. Inka yanjye ipfuye n'abandi bazobapfuye.
Iyi ngingo twebwe ntago twayakiye neza kuko birateye ubwoba cyane kumva ko inka zose dushobora kudisha mu biraro kandi atabushobozi dufise, kandi ukaca tubona abana bagiye kuzodupfira ko umwana yiga kubera inka, umwana akajya kubera inka, none tuzobaho gute? Amata zose tukiyaronka kandi nta bwasi bwoboneka bwo kugaburira inka 5, inka 10 nta bwasi bwo kuzigaburira. Dusabye ko nababyeyi nibaduhera ukoko baduhera gatoki inka zigabugwemo zize gukuragirwayo.
Mu gihe rero aborozi shavuri niga abarimyi bobo barakenguruka iyo ngingo ya leta, bamenyesha ko niyaja mu ngiro bazoruhuka kwama bashamirana n'aborozi baboneshereza.
Abarimyi twebwe twari twarabuze isaganyiriza ubwo leta twosaba nk'uko ari leta mbyeyi nyene ko iyo nyarutsa mbere bashize kure kubgi wacu byategeza gutangira ejo mu kwezi kwa 8 rutangiye kuri mateko tugadika utuzotera imbuto zo mu kwezi kwa 10 kuko twagira igihe twaza kwitwara ariko tukabona abatware imenga batarabira rira rikubera inka abatwonesheje ushusangariza abantu bategetse bo hejuru sabereta kabisa. Icyo kiyumviro igikomere ko iyo ngingo twakiriye neza kuburyo bwuko ingwane y'abarimi n'aborozi izocigabanuka kuko urudanuruza induru zizoca zihera.
Musitanteri wa komine Rugombo Manirakiza Gilbert amenyesha aborozi ko nyabuna bubandanya bitegura kuko ikiringo bahawe ari ntabanduka. Agira ko mbere anagabisha ko abatazocubahiriza bazohanwa vy'akarorero kuko bazaba bagararije ingingo ya leta.
Nta muri komine Rugombo twarasanga dufite ibibazo by'umurengera bifatiye amatata afatiye ku borozi n'abarimyi, ugasanga abarimyi nibo benshi ko murabizi ko abarimyi aribo benshi mu gihugu. Aborozi nabo bagasha bonesha basanga rero ibibazo tubyamamo mbuga ko tusaba kije kuje kudufasha kugera ibibazo by'aborozi n'abarimyi kugera kandi mu by'uburimyi. Nibaza ko abantu nibamenyera kororera mu mpangu bizadufasha kugira ngo umwavu ushobore kuboneka, hama abantu mu kurima batabire n'umwimbu uheza uyongere iteko rya umurundi wese hama nibaza ko uzokwisha amatwi ibihano azohura navyo.
Tubibutse ko integuro y'ibwirizwa rijanye no kororera mu ruhongore yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka b'u Burundi itariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka 2018. Abashinga amateka baciye basaba leta ariko ko aborozi bohabwa imyaka 3 yo kwitegura. Umushikiranganje w'urimyi n'ubworozi Deogide Rurema akaba ari yabanje gusigurira abashinga amateka ineza y'uwo mugambi. Yarerekanye ko iyi bitungwa bigaburirwa mu ruhongore bituma amatati y'abarimyi n'aborozi agabanuka. Yamenyesheje kandi ko ibitungwa bigaburirwa bigwiza umwavu bigakumira n'ikwirakwizwa ry'ingwara. Deziratunye Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Rwanda abanyamakuru batatu bakoreraga ku muyoboro wa YouTube Iwacu TV barasaba urukiko rw'ubujurire rw'icyayi Kigali kubafungura by'agateganyo. Bavuga ko bagiye kumara imyaka irenga 3 bafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko bataraburanishwa. Baregwa guteza imvururu muri rubanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa.
Abaregwa bose uko ari batatu bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire bari mu mpuzankano y'irozi iranga bagororwa bari bunganiwe n'abanyamategeko babiri. Uru ni urubanza rwagombye kuba rwarafashweho icyemezo gikomeza gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo abo banyamakuru. Gusa umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yaje guhindurirwa inshingano ashyirwa mu rukiko rw'ikirenga. Byasabye ko urubanza ruhabwa indi nteko ikabona kurupfundura. Abanyamakuru batatu barangajwe imbere na Jean Damascene Mutuyimana baravuga ko bagiye kumara imyaka isaga 3 bafunzwe bataraburana urubanza mu mizi. Maître Jean-Paul Ibambe na mugenzi we Gilbert Ndayambaje bunganira abaregwa babwiye urukiko rw'ubujurire ko mu gusaba ko abaregwa barekurwa by'agateganyo batabishingira gusa ku gihe kirekire bamaze mu munyururu, ahubwo ko n'amategeko abiteganya. Urukiko rukuru ni rwo rwaregeye urubanza mu mizi ariko rwafashe icyemezo ko aba banyamakuru bakomeza gufungwa mu gihe bataraburana. Magingo ya mu rukiko rukuru baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwiza impuha zangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Ni ibyaha bishobora no guhanishwa imyaka 15 y'igifungo. Abari gukora batatu babwira umucamanza ko umuntu yagombye kuba afunzwe muri gereza igihe yaba arangiza igihano yahanishijwe n'inkiko. Shadrack Niyonsenga umwe mu baregwa yabwiye umucamanza ko mu gihe cyose bamaze bafunzwe basanga ubushinjacyaha butagaragaza n'impamvu bafunzwe. Yagize ati "Imyaka hafi ine dufunzwe by'agateganyo tumeze nk'abarangiza igihano kitanditswe n'urukiko." Umucamanza yababwiye ko inyito y'icyaha ishobora kugenda ihinduka bitewe n'uko dosiye igenda ijya mbere. Abanyamategeko bakibutsa ko itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho risumba yandi rwemerera buri wese ubutabera buboneye. Abaregwa bakiko mu bushinjacyaha ko kuva batabwa muri yombi bumaze guhindura inyito z'ibyaha inshuro 3. Batangiye baregwa icyaha cyo gutangaza amajwi n'amashusho binyuranije n'uko byafashwe. Aba banyamakuru bo bakavuga ko basanga bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umunyamategeko Ibamba akavuga ko asanga mu guhindura inyito y'icyaha ku nshuro ya 3 ubushinjacyaha bwaragize impungenge bugasanga butazabasha gusobanura uko bwafunze abaregwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Avuga ko mu butabera bw'u Rwanda bidasanzwe ko hari uwafunga imyaka isatirine ataraburanishwa. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko busanga kugeza ubu nta mategeko yishwe, na cyane ko n'icyaha baregwa gihanishwa igihe kiruta icyo bamaze bafunzwe. Bwana François Mutayobo uhagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza yasobanuye ko kutababuranishiriza ku gihe byatewe n'uko hari ibindi birego by'abafungwa byageze imbere mu rukiko mbere y'icyaha abanyamakuru. Akavuga ko urukiko rutadindije urubanza ku bwende. Uyu mushinjacyaha yasabye ko abaregwa bategereza urubanza mu mizina, cyane ko urukiko rukuru rw'abageneye itariki yo kuburanaho muri uku kwezi yagize ati icyaha baregwa kandi kirakomeye ntabwo ari akaha bavuga ko gahanishwa umwaka umwe. Urukiko rw'ubujurire rwo rukibutsa ko amategeko ateganya ko iyo urubanza rwaregewe mu mizi abafunzwe by'agateganyo bakomeza uko bafunzwe. Hagati aho urukiko rukuru rwo ruzaburanisha mu mizi uru rubanza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Baregwa ibiganiro batambutsaga ku muyoboro wa YouTube bisi wacu TV birimo ibyo batangazaga cyane ku bitero by'umutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'ibindi. Baregwa ko inkuru batangazaga babaga bazikuye mu bindi bitangazamakuru bitandukanye bakazivuga uko zitari izindi bakazihimbira. Bo bavuga ko inkuru zabo bazihaga imitwe igamije gukurura ababakurikira bakavuga ko ibyo bakoze byaba amakosa yagombye gusuzumwa mu rwego rw'umwuga w'itangazamakuru. Aba banyamakuru batatu bose batawe muri yombi mu kwezi kwa 10/2018 gusa uko iminsi yagiye yicuma ni nako ibyaha byagiye bihendagurika bitera urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwiyambura ububasha rwohereza urubanza mu rukiko rukuru. Mu kwezi kwa gatatu umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bushyira ingufu zidasanzwe mu gucecekesha abatanga ibitekerezo bifashishije umuyoboro wa YouTube. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo ku busabe bw'abanyamakuru. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Noneho duhamagare Geoffrey Mutagoma kuri iyi nkuru y'umunyarwanda Ntamuhanga Cassien waburiwe irengero. Ntamuhanga ni umunyamakuru watorotse gereza mu Rwanda ahungira muri Mozambique. Ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Mozambique ryemeza ko yaba yaratawe muri yombi, ariko inzego z'umutekano za Mozambique zo zivuga ko zitazi ikibazo cye. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma rero yaduteguriye iyi nkuru ku buryo bucukumbuye.
Avugana n'Ijwi rya Amerika ishami ry'Igiportugizi, umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha muri Mozambique Hilario Lole yavuze ko ikibazo cy'ibura ry'umunyamakuru Ntamuhanga Cassien yakimenyeye ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda ziba muri icyo gihugu. Iyo ni nayo mvugo ya Lionel Mucina, umuvugizi wa polisi muri Mozambique, kandi nta rwego na rumwe rwa leta y'icyo gihugu ruragira icyo rushyira hagaragara cyerekeye ibura ry'uyu munyamakuru. Gusa ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique riracyemeza ko inzego z'umutekano muri icyo gihugu zizi neza aho Ntamuhanga Cassien aherereye, nk'uko Habiyaremye Cleophas uriyobora amaze kubibwira Ijwi rya Amerika.
Twabibwiwe n'abaturage batuye kuri icyo kirwa, nabo yari atuyeho, navuga abaturanyi biwe b'abanyagihugu nibo baduhamagaye batubwira ati umuturanyi wacu ukomoka muri komunidade yanyu ubu ngubu bamufashe. Kure tugerageza kubaza inzego bamufatiye cyangwa bamufashe ari bande, aravuga ati ntabwo tuzi icyo bamufatiye, ariko bamufashe ni abapolisi bari bari kumwe n'umuntu uvuga Ikinyarwanda waje yagerageje kwihisha mu maso yashyizemo ibintu by'ibigofero kugira ngo atagaragara, ariko bamaze kumufata akuramo ya ngofero ndetse atangira no kumuhondagura.
Habiyaremye avuga ko yahise abimenyesha abashinzwe kurengera impunzi bakihutira gushyiraho umunyamategeko ubafasha gukurikirana icyo kibazo. Ubwo nibwo ikibazo cyahindutse agaterera nzamba.
Avuga ko twagizeho atubwira ko yabanje kujya mu ishami rishinzwe kugenzura ibyaha ibyo bita serinika hano muri kino gihugu. Noneho bamubwira ko uwo muntu yafashwe ariko akaba afungiye kuri icyo kirwa. Noneho umwavoka wacu yagiyeyo, ubwo yagiyeyo ku wa kabiri abonana n'umuyobora cyangwa iby'abapolisi by'aho ngaho kuri icyo kirwa ku wa gatatu, amubwira ko bahise bamujyana i Maputo. Yagarutse i Maputo asubira muri za serivisi za gipolisi za hano i Maputo, ariko bose batangira kubihakana ko batazi irengero ryiwe. Ubwo rero kugeza magingo aya ari umwavoka ntazi umuntu washaherereye, natwe nta yandi makuru dufite.
kuba nta yandi makuru aramenyekana kuri Ntamuhanga Kasiyane byateye icyoba mu Banyarwanda bahungiye muri Mozambique bumva ko nta tuza bafite ku mutima. Ikindi batinya nuko Ntamuhanga ashobora kwisanga mu maboko y'ubutegetsi bw'u Rwanda.
Birababaje kuvuga ko tubikeka ariko turabona amahirwe ariko bizagenda kubera ko ibyo bintu byabaye kuri Nsabimana Kalisi twarabyumvise, ibyabaye kuri Sesabagina twarabyumvise, niwe mwene wacu rero Ntamuhanga twari turi kumwe hano nawe dufite ubwoba ko byazagenda cyane cyane ko ku wa mbere ibinyamakuru bimwe na bimwe byo mu Rwanda byatangiye kwandika ku ifatwa ryiwe, ibindi byandika ngo welcome to Kigali Tasiani. Ubwo rero kumva ko mu by'ukuri hari ibintu bari bazi babivuye n'iki kandi abantu benshi bari batanabimenya. Numva niba ku wa mbere ku wa kabiri ibinyamakuru byatangiye gusohoka bivuga kuri ku ifatwa rya Ntamuhanga nuko harimo icyo bari bazi cyangwa se n'ibihambi wateguwe banabizi twebwe ariko tubibona. Ndetse nyuma yaho aho dutangira kuvugiriza induru tutakamba tugasinabanye n'umugishaka turi umuntu wacu dusaba leta ya Mozambique ko yadufasha kugira ngo tubone ibisobanuro ku ifatwa rya Ndamuhanga. Baje guhindura imvugo rya binyamakuru ivuga ngo ashobora kuba yarabakize ibyo rindo renka ababyeyi nibyo bituma tuvuga kuko mu by'ukuri cyaba yafashwe n'inzego z'inzego ziba zishakisha impunzi mu mahanga tukazomba mu gihe kimwe yaje i Kigali cyangwa se ibindi yagenze n'abisingizi.
Awi Kigali, Perezida Philip Nyusi wa Mozambique aherutse mu ruzinduko yabonanyemo na Perezida w'icyo gihugu Paul Kagame, uruzinduko rutavuzwaho cyane n'itangazamakuru ryo muri icyo gihugu. Gusa televiziyo ya Mozambique yavuze ko yari yajyanywe no kuganira na mugenzi we w'u Rwanda ibyerekeye kurwanya iterabwoba n'imvururu ziturutse ku buhezanguni mu majyaruguru ya Mozambique. Umunyamakuru Ntamuhanga Kasiyane yari yarakatiwe gufungwa imyaka 25 mu mwaka w'2015 mu rubanza yaregwaga hamwe n'umuhanzi Kizito Mihigo waguye muri kasho yari afungiyemo. Amakuru yaje kumenyekana nyuma n'Ijwi rya Amerika twakozeho inkuru nuko Ntamuhanga yaje gutoroka gereza ya Mpanga yubatse mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka w'2017 agahungira muri Mozambique. Mu kwezi gushize urukiko rukuru rwo mu Rwanda rwongeye kumukatira adahari imyaka 25 y'igifungo mu rundi rubanza yaregwagamo ibyaha by'iterabwoba. Yashinjwaga hamwe n'abandi 12 bari mu ndi munyamakuru Focus Ndayizera wakatiwe n'urukiko rukuru rwo mu Rwanda imyaka 10 y'igifungo. Aho yabaga mu buhungiro Ntamuhanga Kasiyane yari umuhuzabikorwa mukuru w'abiyise urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'amahoro mu Rwanda RNP abaryankuna. Urwo rugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda runyuza ubutumwa bwarwo ku miyoboro nka YouTube, Facebook, Twitter n'izindi mbuga kuri murandasi.
Noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi yavuze ko bitakunda ko President Biden ashyiraho komisiyon yo gukora nkete ku gitero cy'abayoboke b'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gushize ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Diane Nininahazwe.
Umwe mu bagize akanama mpanuzwa jambo k'abademokrate atashatse ko amazina yiwe atangazwa yavuze ko Nancy Pelosi aramutswa inama nshingamateka ya Amerika asanga inzira y'uko President Biden yoshiraho komisiyo y'abashinzwe iryo perereza itoshika, na cyane cyane ko abakenguza amateka b'abarepublikani barwanije itorwa ry'itegeko ryari rigamije kuvyemeza. Icyo bikoze Madame Pelosi yerekana izindi nzira zibiri Joe Biden ashobora gucamwo. Iya mbere ni uko Sena ya Amerika yosubira gutora. Mu matora ya mbere abarepublikani 6 ahatuributsa ko bashigikiye abademokrate ubwirindwi ntiyatora, ariko avuga ko iyo aza gutora nawe nyene yari kwemeza ishigwaho y'iyo komisiyo, gutyo ijwi ryiwe akarishira ku ruhande rw'abademokrate. Ibi bisigura ko amatora asubiye kuba hoba hakenewe amajwi 3 gusa ngo itegeko ryo gushiraho iyo komisiyo ryemezwe. Inzira ya kabiri Nancy Pelosi atanga ni uko abakenguza amateka ba Amerika bo bari bo ubwabo bashiraho umurwi wokora amaperereza canke agashirwa mu minwe ya komisiyo idasanzwe nk'ijeje umutekano w'imbere mu gihugu, ari nayo yatanze integuro y'iryo tegeko ritarashobora kwemezwa. Nancy Pelosi abona ko bitabaye uko komite zo mu nama nshingamateka zizohiza zikabandanya amatohoza yazo yigenga zizarazana natanguye.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno dibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nshuti zacu ni kuri iyi nkuru duhumurije aya makuru yacu mbashimiye cyane ko mwayakurikiye maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama mwari kumwe na Thomas Kamirindi
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tukona Turayaga tugahuza yo ijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'u Burundi
mugutangi jambo mubanyagi huguyo yabayi kisubizo chacho radio ijwi rya Amerika yabayi kisubizo chacho radio ijwi rya Amerika yo yabayi kisubizo chacho
ya ndi nikemurije shabaroni babo